Nzamba.
Nzambira samirana. Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Ngaramutse canke mwiriwe nshuti bagenzi ba Radio Nzamba agatika kawe. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatandatu ntwarante umwaka w'2022 kuri Radio Nzamba agateka kawe, tukaba dufashe aka kanya kugira tubashikirize amwe mu makuru yaranze inondwi turiko turasozera mukayashikirizwa na jewe Josine Kaze. Tuyatangurire mu yavuzwe mu gisata c'impunzi z'abarundi zibangamiwe mu gihugu ca Tanzania. Runo wa gatanu niho kiziga cha Jean Bosco Barankunda cashikanwa mu ikambi ya Nduta, aho iyo mpunzi y'umurundi yahavuye ifuga inyuma y'iminsi itatu agandaguwe. Iyo mpunzi ikaba yahitanywe n'amahiri yakubiswe na bamwe mu bapolisi bo mu karere ka Mwanza mu gihugu cha Tanzania, igihe yariko aragerageza guhungisha umuryango wiwe berekeza mu gihugu cha Kenya. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Ndabashinze.
Ishyirahamwe rijejwe impunzi HCR ni ryo ryahavuye rifasha kugira ico kiziga cya Jean Bosco Barankunda gishikanwe mu ikambi ya Nduta. Umuryango w'iyo mpunzi yiciwe i Mwanza na bamwe mu bapolisi ba Tanzania washimye uruhara rwa HCR, ukaba wasabye ko ubutungane bwokora kugira ngo abapolisi bahanwe kuri ico cyaha bakoreye iyo mpunzi y'umurundi.
No gushimira cyane HCR yoyo yakoze uko ishoboye ikiziga cya Jean Bosco Barankunda yagandaguye mu gisagara cya Mwanza kikazigarukanwa mu ikambi n'umuryango wiwe. Tukaba rero dusaba ko ubutungane bwakora igikorwa cyabwo, abakoze ayo mahano bagahanwa hakurikije amategeko. Hanyuma leta tabone nayo ikareka abahunga bakayihunga bagahunga kandi ubuzima turimo bashobora kubunga bagahunga bakagenda, canke ikakurikije amategeko ikadufata neza ikareka kwama idutubateza.
Umuryango wa Jean Bosco Barankunda wari wafatiwe i Mwanza n'igipolisi cya Tanzania mu gihe wari kurondera kujabuka mu gihugu cya Kenya kurondera ubundi buhungiro. Amakuru ava mu mpunzi z'abarundi zaho muri Tanzania avuga ko abarondera ubundi buhungiro ari benshi, bagasaba ku butegetsi bwa Tanzania ko butosubira kubicira ababo.
Arakoze Jean-Marie Ndabashinze. Iyindi nkuru yavuzwe cyane muri inondwi turiko turasozera ni y'abakoresha amakinga, amapikipiki na tukutuku mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu bo muri komine ya Mukaza bagasaba ko ikiringo catanzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano ngo babe batanguye gukorera ku nkengera z'igisagara co kongerezwa. Ibyo babisabye mu nama yabahuje n'abarongoye komine Mukaza ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu. Ibibazo babajije bifatiye kukungene ubuzima butagiye koroha kubera iyo ngingo. Mustaniro wa komine Mukaza Renovasi Ndayihebura abakuriye inkoni kuyishitsi ko ingingo itegerezwa kuja mu ngiro. Inkuru twateguriwe na Benia Serakana.
Iyo nama yabereye mu nyubakwa za Escapers ryo mu Nyakabiga. Abakora umwuga wo gucuruza amayinite hakoreshwa kuri telefone ngendanwa muri JB Telecom bati iyo ngingo mu kwifata hari ibibazo by'ubutunzi byirengagijwe. Asaba ko ikiringo catanzwe n'umushikiranganje co kongerezwa.
Dukoresha amamoto niyo utido savaye. Twe ku munsi tudandoza 325 miliyo y'amakarte. Uhariye mu kwezi ni 4 miliyari 5 miliyo. Iyo ngingo mu kwifata. Yo bishoboka ko mpunzi igihugu ariko banaragiye nta bantu cumi bamaze kugira sida ku mamoto badandaza amayinite muduhe umwanya basi banki turihe na mwakiye amayira tuyifitiye nimwihute mutwishure mugishikirizanye n'icubahiro. Ubwo nisariga gucumbagira mugariga cumbagira agacapa utwiyumvire nk'abana b'igihugu nk'abantu bariko bateza imbere igihugu.
Uyu ni munyagihugu mu bari bitavye iyo nama yavuze ko zimwe mu ngaruka zitari nziza z'iyo ngingo harimwo ukwimuka kw'imiryango abana babo nabo baheba amashure.
Ndabona hari abana bagiye guheba amashuri n'umwaka utari bwarangira kuko hazoba kwimuka kw'imiryango bitewe n'inzira z'uko aho bahora baba bari bahabeshejweho n'izo ngendere canke kutazoba bagishoboye kurihira amashuri abana.
Musitaneri wa komine Mukaza ati wavyumvise nabi muri rya ngingo naho bavuga kwimuka.
Muri rya ngingo yafashwe hari hantu bavuze ko abantu bakwiye kwimuka harahamwe. Wewe nimba rusanzwe uba mu Nyakabiga ukaba wakora umwuga wo kunyonga bajaje cyangwa kunyonga imoto ijoro uzinduka mu gitondo kuko umuntu atonda ku kazi ugende aho wabitse iyo bagaje yawe cyangwa iyo moto yawe hanyuma ugende ukore uheze jakazi ubikicuma chawe amufate bisi
yabanda nijamenyesha ko ivyo vyuma bikuwe mu barabara hari abagwiza tunga bazaca bazana amabisi mashasha
hariho abagwiza tunga bahora batinya kuja muri uwo mwuga wo kurondera amabisi kubera amasanganya ari muri libara muzoraba amabisi mashasha muzobona ajya mu barabara uwizanye azobazi neza yuko bisi yiwe umutekano wayo ukwiye
abari bakora uwo mwuga wo kunguruza abantu bakoresheje amakinga n'amapikipiki bafise ubwoba ko bazokwicwa n'inzara musitanteri wa komine Mukaza avuga ko imbere yo gukora uwo mwuga bafise amatongo y'ababyeyi boja kuyarima
nta muntu wokwicwa n'inzara kubera yafite inyonga moto cyangwa ikinga kuko mbere yuko aza kunyonga iyo moto cyangwa ikinga agafise itongo rya se na nyina iyo vuma aja kuyitonga akarima ibijumbu n'ibiharage nta nzara yomwica
Ingingo yo gushinga karimbi mu gisagara ca Bujumbura amapikipiki n'amakinga atazorenga ikabitegekanijwe gushikwa mu ngiro kuva ku munsi wa gatanu w'indwiza itariki 11 z'uku kwezi kwa Ntwarane
Turamushimiye na Benia Kserakana iyo ngingo iranegurwa n'ishirahamwe gishinze guhamagarira Abarundi guhindura ingendo rikabona ko itisunze ubukene busanzwe bwugarije abanyagihugu rikaba ryabicishije mu rwandiko ryarungikiye kuri uyu wa gatatu umushikiranganje Jave Ndirakobuca Pasende Kumana arongoye parseme yibutsa ko iyo ngingo ubwayo ica kubiri n'amategeko arekurira abanyagihugu kwidegenza kurikira Faustin Kumana
ugambye twaravye ubukene bw'abarundi uravye amikuri yabo 60% barenga bari mu bukene budasanzwe ukaraba umwimbo ku nyagihugu w'amadorama 300 mbere munsi ukaraba abarundi bashobora kuba batunze ibyuma by'imodoka vyabo bagiramwo ukabona ko ari bake cyane hanyuma ukaraba n'ije politike turi mu bunyi bitoro bishobora no kuduga igiciro bikabura cyane mu minsi iza ukaraba bijanye n'uko twari igihe cyo kuduza umwimbo w'igihugu rase ekonomike abantu bagiye tugambi hirya no hino dushobora kubafasha mu iterambere ukaraba ibijanye n'amabisi hari umwira adakwiye kandi utaka idashobora gushyira hayandi yofa yosahiriza kugira akwire mu gisagara neza abantu yunguruze neza tukaraba n'ingene Bujumbura isukari kapitali y'ubutunzi uravye ingaruka rero uruja n'uruza rw'abantu rw'ibidandazwa n'abantu mu bintu by'iterambere bibahambaye cyane cyane mu bantu bato bato ko abarundi benshi bari mu mikino guciriritse yo hasi n'abantu benshi bashobora kwiyunguruza kubyo kubera n'uburyo buba bibashobokeye hari abatse amadeni bazoriha mu mabanki nomba microfinance cyo bitera ingorane hari amatagisi n'amakori hari ubusuma bushobora kugwira kubera abantu abuze icyo bakora yuko bahera ugasangana ubusuma na violence ikindi nacyo nunge ni ingingo ifatwa twaza ko ibintu bijanye n'ukwidegembya kw'abanyagihugu n'umutekano bifatwa n'itegeko itegeko n'ibyo rishinga rikabishyiraho ingingo yo ifatwa nayo igafatwa ibikurikiza ibyibwashingiro rivuga kuko n'ubundi hari amategeko amaritiriki 164 na 25 na 33 zibitomora neza hanyuma umushinganje wa mbere agashyiraho dona ishira mu ngiro iryo tegeko riba cyasohotse by'umukuru w'igihugu
hagufata iyo ngingo iza kongereza ubukene abanyagihugu Faustin Kumana ashikiriza icifuzo ko hakwiye kongerezwa ubumenyi mu gipolisi cy'u Burundi kugira gishobore gusuzuma ibijanye n'umuvuduko ku batwara ibyo byuma akabona ko hakurikijwe amategeko atacobuza ko abo banyagihugu baguma bakora n'amasanganya gahera
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza, ziragabanya amakari y'iyo ndwara, bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye, ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye, nabwo nyine buragabanuka. Ni nacyo gituma bigoma biri nkenegwa, ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara. Harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akanaka mumutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Indi nkuru yaranze inondwi ni yugurugwa rya banki y'abakenyezi ryabaye kuri uyu wa kane. Iyo banki izotanga ingurane yo kwiteza imbere mu migambi yabo nkuko byashikirijwe n'umukuru w'igihugu yayuguruye mu ntara ya Gitega. Iyo banki BIDB, Banque d'Investissement et de Développement du Burundi, itanguranye umutahe ugera ku miliyaridi 10 mu mafaranga y'amarundi 15 kwijana watanzwe na leta nayo ugera kuri 85 kwijana utangwa n'amakomine kurikira umukuru w'igihugu igihe yugurura ibirori
igihe havugwa ko abakenyezi badashoboye hari kera twagomba kurarika abakenyezi bose rero ngo ntibacikwe n'ibibakwe barose bahawe kugira ngo baje mu mashyira hamwe n'amakoperative maze niho boronka byoroshye ingurane ibasahiriza mwebwe nababwiye ko ari banki zidasa n'izindi kirazira ikaziririzwa kwirukana umuntu azanye umugambi umugambi awuzanye ukabonamo amahinyu ntimuze muce muhebuza abazanye imigambi ahubwo nimubereke aho bategereza kugorora kugira ngo bahejeje kugorora bagaruke bica bigenda neza iyi banki muyungukishe kugira ngo igire ibisata mu zindi ntara zose z'u Burundi uko mwe mwarose akazi mumenye ko ariho abari inyuma yanyu nabo bakeneye gukora nimwebwe rero muzokabyara tukabona aho maze imyaka 5 muri ntabyara tuzoraba turondera abandi b'abanyamugisha erega nta mugisha muzaba mufise
mu gisata cy'ubutunzi kandi havuzwe abadandaza bo mu isoko ryo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bazindutse bahagarika ibikorwa byabo kuva mu gatondo ko kuri uyu wa kane abo badandaza biyamiriza amatagisi yo ku mwaka bongewe ko batahura batanga bagiriza musantere w'iyo komine gufata ingingo atawe agishije inama basaba ubushikiranganji bubijejwe hamwe n'ubw'intwayo hagati gushinga amatagisi angana mu gihugu cyose inkuru ya George Nimenya
imbarutso y'iryo hagarikwa ngo ni ibikorwa by'iduzwa ry'amafaranga y'ubudandarizo akaba ari amafaranga 20,000 ku badandariza kuri kiyosike zubakishije ibyuma zo mu isoko hagati n'40,000 ku zubakishijwe amatafari zikikuje isoko ayo nayo abo badandaza ngo bakaba bagiye babona kuri uyu wa gatatu ku mugoroba igipolisi kiri kumwe n'abatoza amatagisi kibashwayemo ngo barihe tagisi yo ku mwaka atana kimwe bari bazi kandi atayo wahora batanga abakemeza ko isoko rya Makamba ariryo rya kamatagisi menshi ugereranyije n'andi masoko yaba we mu ntara canke mu gihugu abagasigura ko mu standere wa komine Makamba Zuena Irakiza kubashitse ku butegetsi bwa komine amaze kubadugiriza ko inshuro zirenga 2 canke 3 amafaranga bahora bariha ngo amafaranga bahora bariha ku munsi yavuye ku ijana iminsi atari yo kurema isoko ashika ku mafaranga 200 iminsi y'isoko nayo ava ku 200 ashika ku 300 tagisi yo ku kwezi yavuye ku 300 kubakorera mu makioske yubakishije ibyuma ashigwa ku mafaranga 500 abamazu yubatse n'amatafari nabo ava ku 200 aja ku 400 aho hose kandi byaduze atanama n'imwe abadandaza bagishijwe kuri ayo mafaranga ngo haciye hongegwa ko amafaranga y'abararira isoko bo mu ishyirahamwe Rukangantare nabo ngo komine ikaba yategetse abadandaza kuriha iryo shyirahamwe amafaranga 300 ku kwezi mu gihe mu yandi masoko batarenza amafaranga 1,000 ku kwezi aho bakagiriza uburongozi bwa komine Makamba kuba ari bwo bwonyine burihisha amatagisi menshi haba mu ntara yose eka mbere no mu gihugu kuko ngo bobo ntibakorera mu isoko ya Makamba yonyine icaje gusongera isibe ngo na mafaranga 20,000 kubadandariza mu bibanza byo mu isoko byubatswe n'ivyuma n'40,000 kubikikije isoko byubatswe n'amatafari babwiwe ko ari taxi ya komine y'umwaka bavuga ko ayo mafaranga atahora arihwa abadandaza bo mu isoko ya Makamba bari muri yegere bavuga ko bazosubira kugurura ari uko bagishijwe inama bakabasaba ubushikiranganji bujejwe ubudandaji hamwe n'intwaro yo hagati mu gihugu kuja hamwe kugira bashire ku rugero rumwe amatagisi arihwa mu masoko yo mu makomine yose kuko ngo abo mu isoko ya Makamba bariko barahohotegwa mu kazi kabo Radio Inzamba twagerageje kurondera mu standere ya komine Makamba Irakiza Zuena telefone yiwe yarizimije ariko duhava tumenya ko yitavye umwiherero watunganijwe n'ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega.
Arakoze Georges Nimenya no makuru yaranze inondwi twasozere mu gisata c'indero n'imibano. Nta munyeshure n'umwe arekuriwe kugira ubugeni yarataye ishuri imbere y'imyaka ibiri ahevye kwiga. Biri mu ngingo yafashwe na musanteri wa komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Kugarira n'ibizi yigeze kurongora sendika bigisha ngo iyo ngingo nimwe muri nyinshi zotuma iyo ngeso ihagarara, ariko ngo ntikwiye. Avuga ko ingingo zo gutuza iyo ngeso y'abakobwa bahebe ishure zidafatirwa ku rwego rwa komine. Rari n'ibizi asaba abarongoye Burundi gutunganya ibiganiro byohuriramo abegwa bose n'ikibazo c'indero mu Burundi kugira haboneke umuti urama. Nino ngaha duciye dusozera no makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese abariko baradukurikirana. Josine Kaze ni Joy nariko ndabashikiriza, ndabifurije kuroranirwa naho ubutaha.
Zambira samirana.
Amakuru yaranze inondwi.